iyi mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Muri Wenshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amasezerano ajejwe korohereza uruja n'uruza tantambamyi gw'ibidandazwa ku mugabane wa Afrika, African Continental Free Trade Area, AFCFTA, mu mvunyapfunyo mu Cyongereza, yatewe ko igikomo ku itariki 21 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018 Kigali mu Rwanda, yamara yagiye mu bikorwa ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2019. Amasezerano yaragenewe gukomeza ubudandaji ku mugabane wa Afrika magushiraho isoko rusangi ry'abantu bagera ku muri yaridi ni miliyoni 300 kuri uyu mugabane, hamwe no gutuma inyungu ivuye muri ubwo budandaji yongera ku rugero rw'imiliyaridi 450 y'amadolari mu mwaka w'2035. Yamara imyaka 6 inyuma yaho ibihugu 47 ku bihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika vyateye igikumu kuri ayo masezerano n'ivyo bimaze kwemeza kuyashira mu bikorwa. Gukuraho amatagisi ku rugero rw'ibice 90% ku bidandazwa ibihugu byo ku mugabane wa Afrika hingura ntivyitezwe imbere y'umwaka w'2034. Naho abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko hari akarusho amasezerano agenewe korohereza uruja n'uruza tantambamye gw'ibidandazwa ameze kwerekana, bavuga ko impinga ikiri ndende kubera inzitizi zitajanye n'amategeko ku budandaji hamwe n'amatagisi n'ibihugu bitangisha ku bidandazwa bihingura bibandanya kuba intambamyi ku bucuruzi hagati y'ibihugu by'umugabane wa Afrika. Ni mu gihe ibihugu bya Afrika niyo bihinguye ibyo bidandazwa, uburyo bwo kubitwara ubandanya kuba ingora bahizi kubera udahagije. Hari n'ikibazo cyo gusumbane ku bijyanye n'iterambere hagati y'ibihugu bigize umugabane wa Afrika. Mu kiganiro muri Isanga twatumye Pierre Claver Nsengiyumva, umuhinga muri politiki ari Bujumbura mu Burundi, harakurikirana n'ibibazo bijanye n'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa Afrika. Aratubwira ibyo byarahindutse kuva amasezerano ajejwe korohereza ubudandaji ku mugabane wa Afrika agiye mu ngiro. Mutumire ndakuramukije. Ego, uwitegereje aya masezerano yari itezwe ko byinshi cyane ku mugabane wa Afrika janye n'isoko rusangi uruja n'uruza tantambamye gw'ibidandazwa, imyaka ikaba igomba ishike kuri 6 ayo masezerano agiye mu bikorwa, ku bwanyu muri make mubona akarusho yoba amaze kuzanira abanyafrika kujanye n'ubudandaji n'iterambere ko barakara?
Murakoze cyane. Banje byabe na mbere kuvuga ko aya masezerano ari amasezerano meza cyane y'ugufasha ko ibihugu muri rusange bigirana imigenderanire mu by'ubutunzi, hanyuma bakumvikana kuri bimwe bimwe bukorera ko. Ariko nashaka nani kubabwira yuko aya masezerano yari yaje yogera yandi yari asanzwe hariho muri Afurika mu yabyibuka, bavuga NEPAD yekumwe, New Partnership for Development, yarakozwe cyane ari igihugu mbere kibanyi yagize uruhara rukomeye hamwe na Senegal muri Afurika y'uburengerazuba. ariko rero na Afrika yepfo mugabo cyo no babwira nuko ayo masezerano yose musanzwe hari ibintu ashira imbere yashyira imbere mu byerekeye imigenderanire ni ukuvuga kumvikana ingene bimwe bimwe mu bidandazwa bikoreshwa bikorerwa cyangwa bihingurirwa muri Afurika byoshobora gushika ku isoko ry'ibindi bihugu ata nta mbamizi birebire zigiyeho. Ndababwira ko hariho n'ayandi masezerano mbere tuje muri aka karere kacu hasi muri EAC ibijyanye n'isoko rusange nk'akarorero harimo byinshi ubu bakuyeho nk'amatagisi kubivuga yuko nk'ubu ushobora kurigira kimwe hariya aho byaciye mu kivuko cy'i Dar es Salaam basubira kandi kubirihira bigeze nko mu Burundi aho no mu bindi bihugu byose nicyo kimwe hariyo amasezerano aba ameze gutya. Gushika ubu rero navuga ko ayo masezerano yandi aya tuko turavuga ubu yoyo mbere ku mugabane wose wa Afurika yari yaraje yaje cyo kimwe na kujya i Buraya cyangwa muri Amerika kubona hari amashyirahamwe n'ayandi masezerano amwe amwe ahuza mbere ku rwego rwa kontina zose aba Amerika cyangwa u Buraya rero na Afurika yari intambwe nziza ndababwira tubanza kuvuga bimwe bimwe ku byo turi gushika ko cyane cyane ariko ibikenewe no gukorwa no kushimikira kugira ngo bigende neza kuruta.
Turabibandanya mu kiganiro, reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Egide Ndayishimiye, uduhamagaye uruhe Egide? Ufise ikibazo ubaza umutumire canke icyumvira ushikiriza kuri aya masezerano yo ku mugabane wa Afurika y'uruja n'uruza rw'ibidandazwa?
Shikiriza icyo mbona kuri ndera amasezerano y'urudandazwa niya Afurika n'andi ibihugu biri Afurika kuko urabona kugira ngo ibihugu bifate inzira y'urudandazwa ni ugushaka k'ubutegetsi bakumvikana bakagira ati mbo kugira ngo ibidandazwa byinjire reka tugabanye amatagisuku kugira ngo tumere nk'aborohereza abanyagihugu ariko gushika isaha urabona ibihugu bya Afurika nta migenderano yabasa n'abakomeza kugira ngo ibintu bishobore kugenda ku murongo.
Ndabashimiye, murakoze.
Murakoze cyane.
Mutumire Pierre Ravec, icyumviro cya Egide Ndayishimiye ahamagaye ari muri Afurika y'Epfo mukibona gute?
Ni icyumviro cyiza cyane nabyo mu kanya mbona ko tugiye gutera imbere mu kiganiro bari kubishika ko ni ukuvuga ko aya masezerano asaba yuko ibihugu bigirana n'uvuga gute nk'uko runani mu kubona ibintu kumwe mu bijyanye n'ukoroherezanya ariko kandi nashaka ni kuvuga ko muri iyo migenderanire urabona dufise ibihugu bitanganya ubushobozi bitanganya ubunini bitanganya kandi n'itunga. Ni kuvuga ko muri icyo gihe haba hatangura izindi ngorane zimwe zisizi mwandibutse mu ntangabarara hariho uburyo ibihugu bikoramwo harimo nk'iterambere mu byerekeye by'amahinguriro basanga rero hariho igihugu kimwe gifise ibintu mugabo kidashobora kubihingura hamwe n'ikindi kibifite gishobora kubihingura mugabo nacyo usanga kidashobora gufata kitaba gifise uburenganzira bwo kwishingira yonyine cyonyine igiciro cyashaka kuri icyo kidandaza. Ibyo byose rero n'ibintu nka Afurika wari nk'umugambi bari gushyira bashyira imbere yo kujya hamwe ngi na kontina yose kugira ngo barabe ingene bovuga ururimi rumwe kugira ngo bashobore kugira ijwi rinini kugira ngo ku masoko mpuzamakungu mbere harenga na Afurika kuko iterambere si muri Afurika gusa hagati yacu mugabo ni n'iterambere hagati yacu ariko kandi tukaraba no gutera imbere ku masoko mpuzamakungu ari ku isi mu bihugu bya kure mu makontina ya kure hose tukamenya ingene duha agaciro ibikoresho ibidandazwa byacu mugabo kandi tuvuga ijwi rimwe rikomeye mu buryo bwa politiki muri rusange rijyanye no kubahiriza mbere na n'uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu byacu mu kugira icyo bishikirije kandi bitegetse kugira ngo ibintu bijyanye n'ubutunzi bwabyo byubahirizwe kandi babikuremo inyungu itari nto nk'uko tubibona ubu siko bimeze wiraje neza hariho ubusumbasumbane buri hagati y'ibihugu mugabo kandi
ni bibi hagati ya makontina ugeze ko zurakoresha amajamba y'ikirundi umugabane imigabane ama abitegereza indwara bavuga ko naho hari akarusho gato kamaze kuboneka kwijanye no guherekanya ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize ako karere iryo soko rusange muri Afrika uko ivyo bidandazwa ayo masezerano bidandazwa bigira biherekanywa muri ako karere bidashemeye bikiri ku rugero ruri hasi cyane n'ikihe gituma ivyo biba nukubera igisata c'amahinguriro kitoba kiratera imbere cyane muri Afrika n'ubwo busumbane mwari ko muravuga hagati y'ibihugu kwijanye n'igihagararo n'iterambere mu butunzi
ego murakoze ubwo busumbasumbane cyane cyane uva ku bintu bifise imvo muri kahise ni ukuvuga ko hashize imyaka ari mike Afurika yikukiye mugabo hariyo ibintu bitakurikiye iterambere cyo kimwe nk'uguteza imbere n'ibisata by'abahinguri murabona yuko n'ibihugu bitunze cyane muri Afurika bikoresha amafaranga menshi cyane yo kurangurira ibintu hanze ariko byari n'ibintu bashobora kuba muri iyi myaka 60 iheze imifaranga zitanguye bari gushobora kuba bakora ariko rero tugarutse nawe nyine ku bijyanye n'ibihugu n'imigenderanire yabyo aracyariho adahaze kuko nta kunywana bikwiye biriho mu hagati y'ibihugu turetse ko harimo n'ibindi usanga birimo n'intambara kandi ari ibibanyi usanga nkariya nk'aho umuntu yari afite ikintu cyo ubundi yari akeneye yumbanguye ko kubera baba bashobora gusanga bafite ibyo bapfa usanga aca kironderera ahandi kure aho kugitorera hafi aho rero nuvuga ngo hariho n'ibindi byinshi tuvuga by'intambamyi ushobora gusanga rero n'ingene uko kadusho kari kongerekana yaba n'ibyo bintu abantu baranguranwe na ibintu by'itangura bakora ushobora kubiranguza ahandi cyangwa bakabidanduza ahandi ku giciro kitabaguna kuko abandi bakakigura ku giciro cyiza kuko hoba hariho nk'ibyoroshye byorohejwe kugira bishike iyo bigiye kudandariza urumva nimba umuntu iyo akora ibintu akaba acukura n'ikindi no akaba agiye kukidandariza ahantu kure atagira za gari ya moshi cyangwa atagira uburyo amabarabara meza ashobora gushikana ibyo bintu hakiri kare bitamuvunye ku giciro cyo kubitwarayo aho rero ni ukuvuga ko ashyize atangwa guharura ibyo bakaba bati mbega icyo gihugu kije kunshorera kirasa kuno mu giciro nshaka bitarinze nko guhazana cyane urumva ni ukuvuga ko hari ibintu rero mugomba kuza ko byategerezwa kuba ni gutegura neza amahinguriro agategura amayira bicamo murabona ko ariho ku yindi migabane ibihugu bikora kandi ibyo byashyize imitahe minini cyane mu byerekeye gutegura amayira ibiri byo bicamo aho ndavuga nka muri Aziya nk'Ubushinwa murabona ibyo gukora murabona Ubuyapani ibyo gukora ingene bugerageza cyane no gutera imbere bakajya gukorera n'ibintu byabo mu bihugu bikeneye
mwari ko muravuga uburyo bwo gutwara ibyo bicuruzwa n'ibyo nabitegereza ibintu bakurikirana umugabane wa Afrika baravuga ko n'ibyo bidandazwa hamwe byoba bihinguwe kubitwara iyo bibigiye kugurishwa mu mugabane wa Afrika kikiri kibazo gikomeye mwari ko muravuga nk'izo nyubako ayaragari ya moshi arundi ubundi buryo bundi bwo gutwara ibyo bidandazwa mwakishije mukanwa ibyerekeye urya mugambi wa Nepad wowo mubona uri kufasha gute muri yo nzira kuko numugambi nawo wari witezwe ko byinshi cyane gihe bawushiraho hari akarusho karaboneka ku byerekeye zo nyubako zofasha uruja n'uruza rw'ibidandazwa ku mugabane wa Afrika
aho nashaka kuba kubivuga ko kuko urabona iyo hari imigambi myiza hariho amashyirahamwe bagomba gushyiraho urwego rwa Afurika hanyuma agitangura agacatangura n'ibindi migambi n'ibindi bimwe rimwe usanga mbere icyari gukorerwa muri iyo ishyirahamwe rya mbere kigiye mu ya kabiri hamwe mu ya gatatu hamwe ya kane basanga n'amashyirahamwe menshi mugabo akora yokora nk'ikintu kimwe rero aho kwiyumvira nk'uburyo bumwe bwo gucira hamwe ibyiyumviro nyamukuru bihurirwa ko muri ayo mashyirahamwe yose cyangwa iyo migambi yose usanga hariho kimwe kimwe gikorerwa aho rero urabona nyine turafise nk'igihugu cyacu cy'u Burundi aho ushobora gusanga kiri muri EAC ikaba muri CEAC najya muri komeza aho hose urumva haba hariho kimwe hari n'ibisabwa birimo kuvuga ngo mbega ayo mashyirahamwe yose hamwe ugiye kuraba niho ucubona ingene izindi bihugu biteye imbere ayandi yindi migabane yateye imbere uvu yuko baca bigira hamwe aho byo byose bihurira aba bakabishyira hamwe hanyuma bagashinga ikintu kimwe bose bahurira ko hamwe usanga atacatanguye usanga igice kivaho mugabo kimwe kimwe cyose gishinga imizi gifatiye ku bintu n'imbi yindi ishyirahamwe batoza ishinga ntibasubira mu bya mbere ubwo urumva ntituzi ubu ntumenya iyo bavuze amatagisi kuri ibi hari handi aba akirimo n'indi shyirahamwe biba bikirimo ugasanga biragiye kuyobera ariko ibyo byose nibaza ko nta zitsinde zidashobora gutorerwa inyishu mu minsi iri imbere ngira hari abahinga bari kuba babyiga ko ahantu bagiye bashobora gushyika aho mbere ni ukuvuga ko boroherezanya hanyuma bigafata umurongo mwiza hanyuma umwe wese agatera imbere mugabo ariko ngomba kuvuga yuko ni uruhare rumwe rumwe ku gihugu witegura kugira ngo winjire muri iyo ni kuko ni nk'irushanwa nubwo ibihugu bikundana byokundana gute nta na kimwe kiryohebe ikindi ibyo cyatwirwa cyonyine kunguka ahubwo bazobera bingene bashobora kungukira hamwe ubwo umwe wese afite intererano ibona yashize muri iryo soko kugira ngo abantu bose umwe wese aronke icyo yifuza
tubandanye iki kiganiro muri sanga turiko turavuga ku masezerano ajejwe korohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa ku mugabane wa Afrika AFCFTA ya tewe ko igikumu mu mwaka w'2019 imyaka hafi itandatu igiye kurangira uwo mugambi ushizwe mu ngiro iryo babimaze kurangurwa ni intambamyi zoba zikiriho ndi kumwe n'umutumire Pierre Claver Nsengiyumva amuhinga mu vya politiki akurikiranira hafi n'ibibazo bijanye n'iterambere n'ubudandaje muri Afrika reka tubandanye ku murongo wa telefone dufise Anna uratwumva Alain
yego ndabumva
Alain uri he
Kigali mu Rwanda
ikibazo icyumviro ubishikirize
amana suza umutumire
arabumva
ni libre circulation ntacyo yigeze igeraho namwe murayibona nubwo muri muri Amerika ariko nta kintu gifatika yagezeho kuko ibihugu ubwabyo ntibiri kumwe n'ibiri mu makomisiyo nk'aya makominote su regionale cyangwa regionale nabo usanga nk'iyase yacu yewe nk'ubu i Kigali mu Rwanda pour des raisons
mugaragaza muvuge mu Kinyarwanda amajambo
nyine nk'ubu igihe ndi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ariko nta kintu na kimwe duhana ntidusurana nta wambuka nta wuza ubwacu sinumva ukuntu byaba Afurika bidashobora no kuba meme hagati igihugu n'ikindi donc rero i libre
Uruja nuruza tandamba mnyi mwudandaji
zivishoka ibihugu gabyo ntibiri solide ntibiri ntibishize hamwe bivyumvikana ibibazo by'umutekano diplomasi bitameze neza imigenderanire yabo n'imeze neza no kuvuga imbere y'uko babanza kwiyumvira ibintu biri kuri share donc africaine niyo banze bagire umubasi niyo libre circulation ibe muri EAC cyangwa ibe muri SADC cyangwa ibe muri CAC cyangwa se ibe muri CEDEAO hano bizaze kuba Afrique bizaze kuba Afrique generalize
umugabane wose wa Afrique
nibyo byarabaye nk'uwo mutumigo warabizi cyane we nuko ariko nabo umunyamakuru abikurikirana umuturanyi mudasurana mutaramukanya wumva mwahanahana ibintu ntibishoboka ahubwo no aba bayobozi bacu b'ibihugu bakwiye kumvikana barabisinya ndabibona barabisinya bakabisinya ariko birabiguma muri tiriwari donc ce sont des traités ziguma muri tiriwari ça reste au tiriwari ariko twebwe abanyagihugu ntacu bidufasha ntacyo bitumarira yego sinzi nko abandi baza guha ijambo wenda aho bahereye ariko ngewe nk'aho mperereye ni aho nkorera nkorera 12 kilometre y'i Burundi ariko ntacyo na kimwe ushobora gukura mu Burundi cyangwa mu Burundi bakure mu Rwanda no urumva rero sinakumira ukuntu nagira libre circulation de marchandise muri Mauritanie ntashobora kubikora tout près à 12 kilometre
murakoze ndabashimiye
uko fideli bakwiye kubanza bakunga ubumwe bwa bundi bwa hafi mbere y'uko bagira ubumwe bwa kure murakoze cyane
ndabashimiye
yego namwe ndagushimira
yego Pierre Clave ikiciyumviro cyane ukibona gute
iciyumviro cyiza kuko mu bisanzwe aba aha muri Afrika icyo kintu kirakenewe ko ibihugu byoroherezanya mu migenderanire no mu korohereza ingenzi abava abajya ahandi abegeranye nk'uko bo bavuga mu Kinyarwanda ngo baturanye nibyo kuko urudandazwa n'igice runda rumeze urudandazwa mu bisanzwe ruba bikwiye kugira imbibe avuze neza ni nacyo kintu bariko baraciga ko ku mugabane ngira wo hejuru cyane muri ku rwego rwo hejuru cyane ku mugabane wa Afurika niyo abantu bariko baragenda begera no muri EAC mbere ndimo icyo bita novugute novuga federation uramfasha gato mugabo icyo bita political federation muri EAC nkuko aho ibihugu byose uko ari bigize EAC izuba bifite nubwo gutsinda amatwara amwe mu byerekeye politiki byumvikana ni ukuvuga ko icyo gihe rero byashyitse izuba bikunda ko kuva muri Sudani hariya nimba ari abandi bazaho biyongeye ko kugenda gushika gira ahantu hepfo aho bashoboka Tanzania n'ahandi n'ikindi gihugu kizobatsiyongeyemo bivuga ko hazoba hariho imigenderanire myiza urujya n'uruza rw'abantu n'ibikoresho n'ibidandazwa atantambamye icyo yavuze ni ikibazo gihari mugabo gishobora kuba hagati y'ibihugu mugabo nk'uko ibihugu bigenda bikura imigenderanire yabo bisumbura hari igihe ngira ibibazo bimwe bimwe bihera bagatera intambwe bakumvikana kuko nta rudandazwa rurebaho abantu bakumvirana ibyo byumvikana icyo nicyo nashaka kubivuga ko mugabo harimo n'izindi nzo ari n'izindi nzo ngira kumva atagoye kuvuga zinafatira yari kubivuga zifatira ngira ku buke bw'amayira amayira bikwiye hariho n'ibindi bifatiye ku bushobozi buke bifatiye no ku buhinga buke buri mu bihugu nibaza ko hobaho n'ayandi mashyirahamwe yandi yokwiga akaraba ingene bahanahana ubuhinga bahanahana ubwenge n'ubumenyi kugira ngo baduzanye bamwe kucyo bashobora bazi kurusha abandi baduzanye hanyuma bashobora gukora uko ku yindi migabane y'isi bakora bakorana kandi atari igihugu kimwe mugabo ari ibihugu byinshi bitandukanye mu ndimi mu mico ugaba ugasanga baraba mu ntumbero imwe mu mbono imwe mu byerekeye kazoza k'ubutunzi no gutera imbere batezanye imbere kugira ngo bose bashike kure. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku masezerano yorohereza uruja n'uruza mu by'ubudandaji atantambamye ku mugabane wa Afrika amaze hafi imyaka itandatu ashizwe mu bikogwa ico bakimaze kurangurwa ni inzitizi ibibazo byo bikihari. Turi kumwe n'umutumire Pierre Clavensen yumva ya nono so ivyereke politike ya marakurikirana n'ibibazo bijanye n'iterambere muri Afrika bako buvuga ivyo bibazo byinshi bihari bitegereza ibintu hirya no hino ku bijanye n'umugabane wa Afrika baravuga ko kukorohereza ayo masezerano ni vyiza mugabo ko hakiri ikibazo nyamukuru bategerezwa abategetsi muri Afrika kwicarira kijanye n'u guhingura ibidandazwa bashobora gushoreranira ko kikiri kibazo gikomeye kugira ngo uko gushoreranira ibidandazwa muri Afrika no kuvyorohereza hizunzwe amasezerano bitibonekeze bigira kamaro kaboneka muri rusangi abavuga gucyo bavuga busema.
Oya n'ukuri bavuga busema kuko iyo ushaka iterambere ibidandazwa guwawe bikora neza bwa mbere aba mugabo kugira ubikore neza birasaba ikibanza bikoreramo kuba wagiteguye n'ibikoresho bikenewe hamwe n'ubuhinga ugezweho kuko kugira ushike ku isoko mpuzamakungu ni kuvuga ko ujya guhuriraho n'abandi bafite bakoze nk'ibyo wowe ukora aho rero ni kuvuga ko baca batangiye kuzaba kubyerekeye bwabyo burambi bwabyo n'ibindi nibaza rero yuko ku rwego rwa Afurika hateza kubaho etaji y'ibandaje gukomera cyane kuko harimo ibihugu nka Afurika y'epfo imaze kugiranira nk'imigenderanire myiza mu by'ubutunzi n'amasezerano n'ibindi bihugu byari mu mbavu cyangwa ibiri hirya yabyo yari gufasha cyane kuko bo bageze ku rwego rwo hejuru rwose aho bakora imiduga aho bateranya ibintu aho kumbure mbere ngira ngo baranageze naho hariho amashyirahamwe amahinguriro akomeye cyane yo mu isi aza gukoreraho ibintu kandi bikadandarizwa hajya nyine kandi mbere bigasubira bigashorwa n'ahantu ashobora kugomba kongera ko rero ni kuvuga ko burya ubiraje neza iterambere mu iterambere rya bose nicyo gituma nsubiye kuri kijya kicimbira ujya mu bugenzi ujya muntu uyu mutumwe uwo muntu yari aje kubaza ari mu gihugu cy'u Rwanda yaravuze birakenewe cyane ko hari imigenderanire myiza kugira ngo abantu bicarane bavugane bashobora kuvugana kuri urwa bikamugabo n'igihugu n'ikindi bashobora kuvugana hariho abatanga akarorero kenshi ku gihugu nka Ghana cyangwa igihugu nka Afurika y'Epfo cyangwa nka Cote d'Ivoire ibihugu bigeze ahashimishije nko mu bijyanye n'akarorero n'ibijyanye n'amambesava hariya cyangwa ibyo bya kakao barigeze no kuja hamwe mbere baravugana ingene kakao yabo izohora idandazwa. Ni ukuri kakao ntigurishwa cyane muri Afurika mbe igurishwa ku isoko mpuzamakungu mugabo hariho n'ibihugu byo muri Afurika umunsi bisigaye bikorana n'amashyirahamwe yo hanze nk'ibikorwa by'amashokora n'ibindi ugasanga kumbure izo shokora hazongera igihe zitagomba gusa n'abanyafurika niko zikiba no kugenda mu bindi bihugu byahora bishorerwamo n'iburaya Swisse cyangwa ahandi cyangwa France kubera ko hazoba habonetse ubuhinga abandi bazoba bamaze gushika ko muri Afurika yo gukora nka kujya abandi bakora za mars cyangwa andi mashyirahamwe akora amashokora meza. Rero nibaza ko ubwenge n'ubuhinga n'ubumenyi birakenewe mugabo cyane cyane kubandanya abantu bibwira ukuntu bashobora gukora ibidandazwa byiza bishobora guhurumbirwa mbere tukinza mu ligasinze iyo hageze amarucanywa nziza makungu hanyuma Afrika ikabonera aho akuye ubwo rero ko Afrika ni kugururiranira uwegereye ibahari akagiranira imigenderanire myiza n'ubundi kure yayo hanyuma uwundi umwe wese bagakorana ubwo hariho n'iby'ubuhinga ngurukana bumenyi nabyo nyine ni ikintu gihambaye cyane ko bakwiye guteza imbere mu bihugu kugira ngo bose bamenye ibiko biraba ahandi bamenye amakuru bamenye ingene bashobora no kurondera mu masoko kuko ubu ubundi abakomeye cyane baba bafite n'abantu bagendagenda ku isi yose kurondera iyo bashorera iyo umuntu atazi n'ibintu biri n'iyo yobishora urumva ko ishobora kuba ari ingorane nawe bibwira byinshi hariho abandi bantu bazoba bamurusha iyo makuru iyo byo bidanezwe neza bashobora kubimutwara hanyuma akaba ari we aronka make ariko bo bakaronka menshi
havuga imana ari ku murongo havuga imana uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe uri he havuga imana
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize
ni igitekerezo cyangwa se icyumviro mu Kirundi
mugishikirize
ego iryo soko rusange rya Afurika ntacyo ryamaze nubwo abenshi batanze ibitekerezo ko rizabaho ariko nta soko rishoboka mu gihe nta mahoro ari muri Afurika ntabwo rishoboka none rero nimba ibihugu bituranye bidashobora kubana neza isoko rusange ntabwo ryashoboka ni icyo gitekerezo nari mfite
ndabashimye
umuriro uri kwaka hagati ya Kongo n'ibihugu baturanye urumva ko isoko rero ntabwo byashoboka abantu bahahirana numva rero batari kujya bata umwanya birirwa bavuga ibintu bidafite umurongo bari kujya bata umwanya bakabanza bakaganira bonyine uko baturanye kugira ngo iryo soko rizabeho murakoze cyane mugire umunsi mwiza
ndabashimiye murakoze Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC kubitegereza ibintu bakurikirana ibibazo byerekeye Afrika mwariko muravuga nk'ibyerekeye uburyo bw'ushobora gutwara ibyo bicuruzwa ibyo bidandazwa mu gihe bihinguwe baravuga ko akarere ka Afrika uravye ubudandaje buba hagati y'ibihugu vyako karere buri hasi cyane bivuye ku bidandazwa bike bishobora guhanahana n'ubwo buryo bwo gushobora kubitwara baravuga nk'ibyerekeye amato usanga Afrika ibihugu byo muri Afrika bica ku masosiyete yo hanze kugira ngo bishobore gutwara ibyo bidandazwa murantunga bikoresheje nk'amato ubwato bwo bitwara ugasanga byikoze ku bihugu bindi kugira ngo ubwo buryo bushoboke mu bica bituma n'ivyo bidandazwa bizimba kurushiriza icyo kibazo cy'uburyo bwo gutwara ivyo bidandazwa ni kibazo mubona kigidindije cyane ubwo budandaje muri Afrika
ego cyane ndikuvuga ko twaba bitwana biciye ku bwa mbere iyo ufise ibintu mugabo ukabuze kutiwe mushobora kubidandaza n'umuntu asanga atari n'igihugu ni ukuri n'uruhombo kuko bica nayo ushika iyo abemere dushika yaciye umwanya munini hari aho yagiye arajya mu nzira hari aho yakoze ibi hari aho iki hanyuma asanga ntayo bonse bikwiye ubwo ku byerekeye ibihugu nabyo niko nta muntu n'umwe atabibona akabona yuko Afurika ikibazo kinini ifite ari atari uko gusa itagere mu mahinguriro ubwo ni uko ifite ubutunzi bwinshi haba mu munsi iyo bicukurirwa haba no ngiranye n'uburyohe bw'isi ubone bigimbuka ariko ugasanga ko nta mashihinguriro ahari ameze neza ugasaba no kubihingura ibyo bintu baronse hama ngo bashobore no kubidandaza hagati yabo nagaruka kandi nuko iyo aje kuvuga uwo mubanyi nibyo yuko imigenderanire ye iri myiza n'ibihugu mbere byo navugana bikumvikana kujya tubona ku yindi migabane biri bose ntibarima ihingano ku mugabane wa Buraya mugabo hariho tuba tuzi yuko nk'igihugu nka Ukraine cyangwa mu Rusiya usanga hariho ihingano nyinshi cyangwa ugasanga ariho ubundi afite ibitoro byinshi akaba yaragiranye imigenderanire umwumvikano
n'ibihugu bibiri bitatu bine bitanu byegereye cyangwa bikunze kugira ngo abari bazoze bashore rero na Afurika yoshoboka ko biba yoshoboka hakeneye ubushake bwa politiki no kwemera yuko abantu botera hamwe botera imbere bari hamwe ndashaka kuvuga kandi ntiyaheza kuri icyo kitimbiro yuko Afurika kenshi n'igifite cyangwa amashyirahamwe amwamwe usanga yaremereye Afurika gutwara ibintu mu bihugu byabo kenshi bakurikiza ibintu bisanga bifatiye cyane kuri politiki kuri politike uko bobo ibyo bihugu byo hanze bivyiyumviye ugabo sinzi ko mubibona umugabane wa Aziya baradandaza ibintu muri Afurika n'abanyafurika hari ibyo bashorerayo batarinze no kwinjira cyane muri ibyo by'ama kuvuga ngo kuri ibi ariko uteka akazi na muntu cyangwa ku byerekeye politiki bimeze gutya oya bakavuga bati dushaka ibyo bintu tugabigura ibyo bindi bibazo bigwa mu bindi bice byerekeye politiki yenda ngo biterekeye ubudandaji rero nibaza ko nyasubije icyo kimwe nifa ubwo mu byerekeye ubudandaji byerekeye guhanahana ibyo bashoreranira ibyo ni urundi rwego abantu bose bahurira ko kandi bose bakeneye ibyerekeye ibidandazwa nibaza rero yuko no kuraba intumbero nziza abantu bavuganamo kugira ngo ibihugu aho kubona ibintu birinda kubyina birinda kujya kugurishirizwa akaba ariyo baronkaye mahera mugabo ino bakugiriza amahinguriro bakavugana bati tuzaduhingura ibyuma tujye tubona tubangurira mu Bushinwa kugira byubake tureka dukore tugire ishyirahamwe ihinguriro rishobora kubikorera ino hanyuma tuzosabe hanze tuzogure hanze ibyo kongereza ubwo hari intambwe dufite ari byo tutoheza kureba bimwe tubikure mu gihugu kiri hafi cyangwa mu gihugu kiri hirya yacu hafi hanyuma mugabo tutarinze ibintu byose bizova i Dubai cyangwa ibintu byose bizova mu Bushinwa ibintu byose bizova Amerika kandi turi ngaha kandi hari ibindi bihugu dushobora gukora ni ukuvuga rero ko ni kugwiza ubwenge no kwiyumvira ingene Afurika ishobora kujya hamwe ikavugana ku karere mbega mwemwe ukora iki twashobora kurangurira abandi amabandi gutyo amabandi gutyo hanyuma ugasanga amahera ariko arazunguruka hagati y'ibihugu bya Afurika hanyuma mbere bagakora bakagira n'umwimbu munyamugire w'ukwezi rero ukabikora no hanze
kuzuba tugaruke ku mirongo ya telefone duse Derek uratwumva Derek udute akamuriha
muri Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo
ufite icyumviro cyangwa ikibazo ubaza
iki gitekerezo ku bijyanye n'imigenderanire yo kuva muri Afurika ujya i Burayi igitekerezo cyanjye ndabona kujya mu mahanga biragoye bagenda bashyiramo izi mpamvu zituma abantu batabona uko bagerayo cyane cyane nk'urubyiruko dukeneye umurimo rero niba ufite igitekerezo ku rubyiruko rwa Afurika yuko aho twakora cyane tugateza imbere Afurika hanyuma bimwe tugenda dushakayo tukabibona ibihugu byacu
murakoze nagomba kubiza ku byerekeye mugabane wa Afurika abahinga bakurikirana uwo mugabane baravuga ko ibice 65% by'abanyafurika bafise munsi y'imyaka 25 no kuvuga ko ari uwo mugabane ufise abantu bakiri bato kurusha indi migabane yo ku isi ku byerekeye ubwo ruja n'uruza rw'ibidandazwa haracyari izo ntambamyi mwariko muravuga zidafatiye ku matagisi nk'ibintu by'amaviza hari ibihugu biciyugara nako ntivyugurure imbibe zabyo ntivyorohereze ubwo ruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa mu gihe abo bantu bakiri bato kenshi mu bihugu baba barimwe bataronka uburyo bwo kwiteza imbere mbure bataronse ubwo buryo mu bihugu byabo bashobora kuja nko mu kindi gihugu co muri Afurika ibyo ntibikiri ibibazo bikomeye ku bwanyu
ego ico ni ikibazo nyene kuko maze kubona nka nk'ibihugu birimo nk'ingorane aho ushobora gusanga abakiri bato bashaka kuja hanze abashaka kugenda cyane cyane mbere bagenda abize rimwe rimwe batumbera za Buraya za Amerika Canada ariko hariho n'abandi baba bashobora gukora imyuga imwe ijanye cyane cyane n'ubudanda bwa Musanze ruto ruto kenshi usanga bagenda mu bihugu byo muri Afurika cyane cyane mu Afurika yegereye ubu hepfo ni kuvuga uyu mumanuko ni kuvuga za Zambia Malawi Mozambique mbere mu mbahari wa na Afurika ya Angola na Afurika y'Epfo na Zambia hose aho ni kuvuga ko ibyo bi aho nimwashaka abo bakiri bato bagenda ni kuraba imvo kenshi hari bituma hari biba bituma nuko batakazi bashobora kuronka mu bihugu iwabo cyangwa bigendera imigambi yabo bashobora gukora kugira ngo biteze imbere mbere bateze imbere imiryango yabo bakarondera akabisho ibyo rero birabaho cyane kandi ibyo biri ku isi yose mugabo nagomba no kuvuga yuko ari n'agahombo kuri Afurika kuko iyo abakiri bato bagiye ni kuvuga ko bajya guteza imbere abandi n'ibindi bihugu kuko iyo migambi bajya gukora niyo bubwiye ukunda hari amatagisi imbere bajya kugira abo bandi bagiye hariho byinshi cyane bakora hama iyo iyo bareka bariho guhinduka yego sivuze ngo ntibafite icyo bafasha iwabo rero bafasha na kimindi kuko bahari bahagumye kumbure yoba byari biritoya kumbura cyangwa ibiba bitakunze ko baguma ngo babikore rero navuga ngo ni gusubira gufatanya ibyerekeye ubushake bwa politike ibyerekeye kumvikana hagati y'ibihugu ibyerekeye cyane cyane kugira inzego zorohereza abakiri bato gushinga kumbure nk'imigambi yabo hanyuma bakanabakurikirana bakabafasha bakabaronsa ubumenyi cyangwa bakabafasha kurenga ubumenyi nimba byosaba ko barinda kwiga kubazanira abahinga baza ino byoshoboka bakabigisha hariho amashyirahamwe amwami abikora no mu Burundi arahari no mu bindi bihugu byose arahari ubwo cyane cyane ni ukwibaza mbega ni kuki abo bantu batuma imyaka yose rimwe rimwe mbega iyo bivanye n'uko ubuzima bugingiye muri icyo gihugu birumvikana rero yuko abo bantu bagerageza kugenda isigaye rero ni kuraba mbega kugira ngo bashike hanze biroroshe amaviza abo yaronka byoroshe kuko ibihugu byasigaye amaviza ndose gukuraho viza gusa umuntu yagize muri icyo gihugu mbeho acabaho gute abakiriye gute abari ngo ni ukuvugiza ahubwo n'amashyirahamwe yofatanya ibihugu iyo umuntu yavuye niyo yaroye hanyuma mbere bakaraba yuko ingene abo bantu bakora babayeho yubahirije ibisabwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yerekeye kubahiriza iby'agateza akazi na muntu n'akazi kugira ngo umuntu agumane agateka kiyo yatera imbere yegome ubwo kandi abe afise n'uburenganzira bwo kugenda no kugaruka kandi ashobora kuza kwiteza imbere agateza imbere niyo yakurakoze
murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuba twumviriza turiko tuvuga mu kiganiro muri sanga ku masezerano ajeje gukorohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa atantambamyi ku mugabane wa Afurika ayo masezerano akaba amaze hafi imyaka itandatu ashizwe mu bikorwa turiko tuvuga ko vyoba bimaze kurangurwa n'intambamyi zo bazikiriho ndi kumwe n'umutumire Pierre Clarence Ngiyumva muhinga mu vya politike akongera akaba akurikirana n'ivyerekeye iterambere ku mugabane wa Afurika. Kubahinga bitegereza ibintu n'ibindi ku mugabane wa Afurika baravuga ko urugero ugubu dandaji hagati y'ibihugu byo muri Afrika ari ibice 15 kwijana by'ubu dandaji muri rusangi kuri ibyo bihugu kuri uwo mugabane ugo rugero ntimona ko kiri hasi cyane kubijanye no gushobora guhanahana ibyo bidandazwa ku mugabane wa Afrika
ko nukuri urugero si runini cyane mbere twavuga ko ni naruto kuko byinshi byabihari niyo mpamvu akarorero k'ikintu k'ibihugu bimwe bimwe ariko kandi ibihugu bidafise bifite ubushobozi buke nabyo bishorera cyane ibyegereye aho bibaye ni ukuvuga ku bidandazwa bimwe bimwe hariho nk'ibintu kera zahoraga bose barondera bakura hanze i Buraya hajya by'impuzu n'ibiti bishweka cyangwa impuzu bita kombo zambawe nk'ibyo mu minsi iheze babihagaritse mu bihugu bimwe bimwe ariko turazi ko hariho nk'igihugu hirya kikibikora cyangwa y'abantu babikugura mugabo hariho n'abandi bati babyorosha hariho n'ibisigaye biva mu busumu baciye babizana mbere ku biciro bito kuko bo bari babifise hanyuma bumva ari hantu bitagikunda ko biva rero baca babizana ni ukuvuga ko kuvuga ngo uko abantu bashoreraniza bivana n'uburyo bafise amashyirahamwe yabo rero uko ibintu biyababi ibihugu byifashe neza n'uburyo bwo gusuma buba bufise ubutari buto hanyuma bugashobora no gushoreraniza ariko rero tuje muri rusange Afurika niyo yonyine muvuga nk'abantu bize cyane cyane ibyerekeye by'ubutunzi barabona uruhombo ruba iyo n'amafaranga bafite nabo baba bakomeye bayisetwara hanze kugurira hanze gusa bivuga yuko ahasi ahari aho hasi naho niho haba hari ibikoresho ibyo bihugu bindi biba bifite kugira ngo abandi bashobore kubishorera cyangwa bafite ibintu bisa akanovera keza yaho navuga rero ngo birasabwa ko Afurika yitunganya cyane yitunganya mu kuraba ibikenewe mu kuraba ibyo ifite ibyo ishobora kongereza akanovera ishobora kubaka bitahari kugira ngo igire by'ukuri atari igihugu kigo gusa ngo icyo dodera cyo kongereza kugendera ubwo ukaba kure ari Afurika y'Epfo cyangwa ari Angola cyangwa ari ugaba ukavuga uti ngombe ikima nashatse ngombe kongereza akanyegera ngo izana yikorewe Tanzania abazezana yikorewe Nigeria cyangwa izezana yikorewe aho ubwo ukaba uzi ko no mu bindi byise kandi ko icyo byose rumva ibintu bizimba kuko biba byamaze kuba bifiswe n'abantu n'ibintu bake birazimba ariko byamaze kuba byinshi mbere biroroha n'abantu bose bakashoreranira bakaba bafite ikintu badandaza hama n'abandi so ubungutse batarinze kuvunika.
Murakoze. Naho amategeko agenga ubudandaji ku bihugu bigize umugabane wa Afurika yo koroshwa gute kugira ngo ugo ruja n'uruzi iryo soko rusange rishobore kugira akamaro kaboneka?
Icyo ni uko byende byose nta gihugu na kimwe cyo kuri aho atagifite kuko mugabo kuyagira y'umurengera naho nyine ushobora gusanga kibaye ikibazo kinini mugabo wogerageza kumvikana ukumvikana igihugu kimwe kimwe ndetse kishingira ibyacu ubwo bakaja hamwe bakaraba ati mbega kuri iki kintu nimba gisima kugira ngo hariho rero uburyo ngira byinshi ibihugu bishyize gushyira hamwe bigashyigikira amashyirahamwe bigashyigikira abagwizatunga kugira ngo ubwo bavuze ati ni uhomba bamenye ingene hari nk'ikigega ngira cy'uko ushobora kubatahiriza kugira ngo bashobore kubandanya bakora nibaza rero yuko ibintu ibihugu byose biriko birabyiga bose ariko barabyiga baraba icokorwa kugira ngo abantu batere imbere batarinze kuvunika batarinze no kuvunana kugira ngo uko kuntu bama misiyo smenga ikiri inyuma bayinasi inyuma ni ukuri biveho Aliyo nabavuga ko ngo mu mwaka wa 2035 gutyo bibaze yuko ibintu by'amatagisi bazoba hariho bimwe no byakuyeho mugabo urumva bisaba yuko abantu bose bakoze cyane kugira ngo mbere abantu bamenye yuko icyo wunguka mu bitanze bivana n'ibyinshi wadandaje nako niyo wowe wadandaje ibintu bityo ukunguka menshi ugomba kubyibuka ko menshi wumva wunguka rimwe ukazisubira ukamara ikindi gihe kinini cyane nizosubire gukora wumva nta kintu uba wunguka ariko baguze ibyo bashobora kudandaza bagabanye inzitizi z'amatagisi arenze n'umurengera uko igihugu kenda kirari hamwe hari mbere nko muri Afurika hamwe hamwe mbere bariko barabirenga nk'ibi by'amakurikira ku kivuko kimwe cyangwa ku mipaka umwe icyo bita umucongozi one border donc bakariha hanyuma barigitangaza bakaba bakiri n'i Burundi n'iki bibaza ko hazogera igihe kugira urwego rwa Afurika n'uburere bwo byerekeye by'ubutunzi bakayirabira hamwe ingendo bushobora koroherezanya kugira ngo bose bazamurane kandi bose batezanye imbere.
Murakoze. Afrika Kiza ni umuhinga mu byerekeye ubudandaji akaba ari ko ategura diplome mpamyabushobozi ya PhD kuri kaminuza ya Hamburg mu Budagi. Kubwiwe aravuga ko bizofata hafi imyaka 10 kugira ngo iterambere nyakuri kugira ngo ryibonekeze bifatiye kuri ayo masezerano aje mu bikorwa yerekana umusaruro mu by'ukuri niko mubibona nk'uko abivuga.
Ego jewe ndibaza ko byoshoboka cyane byoshoboka ko mu myaka 10 hari ikintu kinini cyane cyo cyahinduye bivanye ariko n'izindi novuga ko hari ibindi bintu bikwiye kubamo ibintu nyamukuru cyane cyane ni amahoro. Amahoro arakenewe mu burere bwose bwa Afurika kugira ngo abantu bagume kuhazana no kurwana no kwirukana ko wundi umwe abuze uwundi gukora cyangwa uwundi ahomba kuko ibyo bidashobora kuja mu ngiro neza. Hanyuma ikindi ni kuraba abahinga bakaja hamwe bakigira umugabane wose wa Afurika ingene ibintu byokoroha cyane cyane kuraba ingene baraje ingene ibindi bihugu byateye imbere bakaba ibyo bokwiga kuri bo bakareka mbere no gukurikira ingendo mbi yose yaba yarabaye muri ibyo bihugu bikanyandigwa ariko bakavugana ingene ubutere imbere buvuga rumwe rw'igihugu hanyuma gushyiraho rero n'amasezerano mazima atari wa wundi umwe agerageza kwikwegera kundi kwikwegera ko ndo bakaraba ingene bagiye hamwe mbere boraba inyungu rusange ingene umwe igihugu Afurika iteye imbere rimwe ibaye ikomeye n'umwe hamwe mu myaka 10 nibaza ko igihugu kigira ikintu kitoro cyamaze kugira akarusho kandi akarusho kaboneka cyane. Kandi ikindi ni kimwe cyo gutwara neza ibihugu bikabikorohereza mu bihugu byabo bakorohereza abaguzi batumiza kubera naguze ari bakeneye bakabafasha kubiga cyangwa kubizana mu bigo by'igihugu abantu babahinga mu buzima kungu kaza bakigisha abantu ibintu bigezweho ku buhinga n'ibindi abantu bashobora gutera imbere bakoresheje ibyo byagenze neza ahantu. Nibaza yuko Kiza ni kwa bivuga rero birashoboka cyane birashoboka ko Afurika itera imbere mu buryo buhambaye kandi buboneka ariko ibyo bintu byose bigenda bibanza kuca mu ngiro mugabo bitagiyeho bibaza ko impinga kiri ndende cyane.
Mu ijambo rimwe hasigaye akanya gato murabona rero ko ayo masezerano hamwe n'ubundi buryo bwo yafasha kugize inyungu abanyafurika ariyo nzira dufashe n'uwo mugambi wa NEPAD gushiraho ibijyanye n'inyubako byo kuroheza ubudandaje. Mu ijambo rimwe
yego meje nibaza ko hazubaye habonetse ubushake bwo gushiraho politiki nziza y'iterambere kugwiza amahinguriro n'ibindi gukaraba ibikenewe akaraba n'ibikoresho hamwe n'inyubako byanye ibintu byose nk'uko bavuga ngo barashoshi ibyo byose bigiye hamwe nta gisibya birashoboye neza amabanga batera imbere Afrika igaheza
murakoze yari Pierre Claver sengiyumva muhinga muri politiki ari Bujumbura mu Burundi akaba akurikirane hafi n'ibibazo bijanye n'ubutunzi n'iterambere ku mugabane wa Afrika turako turavuga ku masezerano y'ugushaho isoko rusange muri Afrika atewe kwigi ku mwaka wa 2019 agiye kumara imyaka itandatu ashizwe mu bikorwa ndabashimiye nshimire ubwa mbere umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashobora guhamagara bagabaza ibibazo bagashikiza n'ibyimviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira biri imbere yaho mu gusezerana mwese ndabifurije ibihe byiza.
Bakunzi bacu ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga ico bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika.
Bakarolero, batanga makuru, ahumura.